Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ubu muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mukanya na amakuru yo hirya no hino ku isi, ariko nyuma yayo turakurikizaho ayo mu biyaga bigari.
Ariko asabye uburyo amajwi yajya atangazwa igihe batoye kubera ku rwego rw'umudugudu, ku buryo amajwi ahita atangazwa muri media bakavuga bati Green Party yabonye aya muri mudugudu abandi babonye. N'indorerezi zacu zikiraho cyangwa n'abanyamakuru bahari bakaba bakiraho bakabyibonera bakabihamya.
Uyu ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Ntezimana Jean-Claude. Ishyaka ryabo riritegura amatora y'abadepite azava mu kwezi kwa cyenda gutaha. Naho mu Burundi, leta iramagana ibyegeranyo bya Loni. Ahandi ku isi, leta ya Afghanistan irashaka imishyikirano itaziguye n'abatalibani, ariko abangaba bo ntibabikozwa, ahubwo barishakira kwivuganira n'Amerika gusa. Korea ya Ruguru yemeye kuganira na kumumbabarire. Umuryango w'abibumbye urarega Korea ya Ruguru kugurisha intwaro z'uburozi muri Siriya. Aya makuru rero ni mukanya gato ya cyane, ntimujye kure ya radio zanyu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma ya Bwalanda, intambara y'amoko yageze n'ahitwa Mutanda, hose ni mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Nk'uko François Bakunda Kabo, intumwa ya guverineri wa Kivu ya Ruguru, yabibwiye ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa, bamaze kubarura abantu 23 bishwe kuva ku cyumweru gishize. Iyi mirwano ishyamiranije abakongomani b'abahutu bari mu mutwe wa Mai Mai Nyatura, abanande n'abahunde. Aya moko ahora apfa ibibazo by'amasambu. Ethiopia iri hafi kuzuza urugomero runini rw'amashanyarazi imaze imyaka 5 yubaka ku ruzi rwa Nile. Misiri na Sudani bafite impungenge nyinshi ko bizabagabaniriza amazi Nile isanzwe ibaha ari yabatunze cyane cyane ku buhinzi. Ibihugu uko ari bitatu byatangiye imishyikirano kugira ngo batazavaho barwana bapfa amazi ya Nile. Iyi nkuru yakozwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Edward Yaramian uri i Cairo mu Misiri. Pierre Claver niyo nkuru yayidusemuriye.
Igihugu cya Misiri cyiswe ingabire ya Nile no mu Giriki yize ibya kahise Herodotus. Inyuma y'imyaka hafi 2000 ayo mazi arateye impari. Igihugu cya Ethiopia kuva mu mwaka w'2013 kiriko cubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ku gice cya Nile. Mu gihe ubwo rugomero rurimo kurangira, Misiri igitinya ko amazi ya Nile ashobora kugabanuka, kandi icyo gihugu cyayahawe n'amasezerano yo mu mwaka w'1929. Mu gihe yariko aragendera mu gwa mukuru Addis Abeba wa Ethiopia, umukuru w'igihugu cya Misiri Abdel Fattah al-Sisi yaragerageje korosha ibintu, ariko agashavuko ko karumvikanye. Yamara gushika ubu nawe uramenya urugero rw'ingene ubwo rugomero ruzogira ingaruka mbi ku burimyi canke ubuzima muri rusange mu Misiri, ariko uruzi Nile rwaramaze guhindukizwa aho rwahora ruca bitumwe n'urundi rugomero rwa Swan rwubatswe mu myaka ya za 70. Amakenga no kugabisha ku rugero rw'amazi rushobora kugabanuka canke akaba mabi bigatuma uburimyi bwagira ingaruka mbi ni menshi. Ibiganiro kugira ngo haboneke amasezerano birabandanya. Umushikiranganji wa Misiri ajeru migenderanire Same Shokri yarabonanye n'abategetsi batandukanye bo muri Ethiopia n'abo muri Sudani mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika iheruka kubera ya Addis Abeba mu kwezi kwa mbere guheze. Kubw'umumenyeshamakuru Hishan Kasem, amatati ahagaze ku kungene Ethiopia kizokuzuza amazi ubwo rugomero mu myaka 12 iri imbere. Bizotuma amazi aja mu Misiri agabanuka. N'intambara ntawe yishira kure, kuko wahoze ari perezida wa Misiri Hosni Mubarak yigeze kugabisha ko azosambura ubwo rugomero, ariko Hisham Kasem abona ko atari wo muti. Mu kurindira perezida Sisi wa Misiri aguma avuga ko atanzu iri kwirasha kandi ko muti uri hafi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda noneho tujye muri Afghanistan. Prezida w'iki gihugu Ashraf Ghani arasaba imishyikirano itaziguye n'abatalibani, icyabasaba gusa ni ukubanza guhagarika imirwano. Prezida Ghani yabivuze mu mihango yo gufungura inama ya kabiri yiswe Processus de Kabul. Iyi nama ihuza intumwa z'ibihugu 25 byo mu karere Afghanistan ituyemo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye. Iya mbere yabaye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, igamije gushaka uburyo intambara imaze imyaka 17 yarangira muri Afghanistan. Prezida Ghani yasobanuye ko we na leta ye biteguye kwemera umutwe w'abatalibani nk'ishyaka rya politiki, ariko nabo bakemera guverinoma ye. Arabasaba kandi kwemera itegeko nshinga ryo mu 2004 nubwo bashobora kurivugururaho gato, cyane cyane ikidashobora gukorwaho ni ibyerekeranye n'uburenganzira bw'abari n'abategarugori. Prezida wa Afghanistan yatangaje kandi ko yiteguye kwakira abarwanyi b'abatalibani bashyize intwaro hasi, agacunga umutekano wabo kandi akabashakira imirimo ya gisivile. Abatalibani bamushubije bakoresheje Twitter, bamaganye ibyo yavuze kuko kuri bo kubyemera ngo ni nko gutsindwa batarwanye. Nk'uko basanzwe bakomeje kandi kuvuga ko leta ya Prezida Ghani ari agakoresho ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, borera ahubwo bashaka imishyikirano itaziguye yabo bwite na Amerika. Ni ubwa mbere mu myaka 2 ishize basabye kuganira. Umuryango w'abibumbye urarega Korea ya Ruguru kohereza muri Siriya ibikoresho by'intwaro z'ubumara n'uburozi. Pierre Claver niyo nkuru yadusemuriye iyi nkuru yakozwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Wayne Lee.
Iyo raporo ivuga ko hari ibikoresho byinshi by'ubumara byarungetswe inshuro zirenga 40 muri Siriya zitegeze zimenyekana hagati y'umwaka w'2012 n'umwaka uheze w'2017. Iyo raporo yakwiragijwe mu bimenyeshamakuru byinshi inyuma y'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byagiririje Leta ya Siriya kuriko irakoresha ibigwanisho by'ubumara mu banyagihugu basanzwe no mu bice birimo abagwanyi i Damas mu minsi iheze. Abahinga b'ibisasu bya misiri bo muri Korea ya Ruguru barabonetse bari mu mahinguriro atandukanye y'ibigwanisho roho nyanganda by'ubumara muri Siriya, nk'uko iyo raporo ya ONU ibivuga. Yakozwe n'abahinga bariko barabivyereka ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bigwanisho roho nyanganda. Baba bo bahinga 8 ba ONU y'abinama y'umutekano ya ONU canke abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU nta byinshi bashatse kuvuga kuri iyo raporo. Eka mbere ntibizwi nimba iyo raporo izohava ishyirwa habona ku mugaragaro. Ubwo rwandiko rw'impapuro zirenga 200 ruvuga ko hari ibindi byemezo bishasha byerekana ko Korea ya Ruguru ifise akarenge muri Siriya kuva mu mwaka w'2008. Umwe mu bagize inama y'umutekano ya ONU atashatse ko amazina yiwe amenyekana yavuze muri iyo raporo ko hari ihinguriro ryo muri Korea ya Ruguru rikorana na Siriya ku byerekeye ibigwanisho roho nyanganda by'ubumara. Iyo raporo ivuga ko Siriya cakanye ayo makuru civuye inyuma ko atahinguriro ryo muri Korea ya Ruguru riri muri Siriya. Gusa cemeye ko hari abanyakoreya ya Ruguru bari mu byo kwinonora imitsi ku giti cabo muri Siriya. Abahinga ba ONU bamenyesheje ko batara ronka inzandiko zishimangira ivyo Siriya cashikirije kandi ko atanu rutonde rw'abanyakoreya ya Ruguru bafise bagiye muri Siriya.
Komite Olympique y'Uburusiya iratangaza ko CIO, ni ukuvuga Komite Olympique mpuzamahanga, yayikomoreye iyisubiza mu banyamuryango bayo. Uburusiya bwari bwarakuwe muri CIO mu mwaka ushize kubera ibirego byo gukoresha mu bakinnyi babwo ibiyobyabwenge n'imiti itemewe kugira ngo rero batsinde batarushye cyane, ibirego Uburusiya buhora buhakana. Nyuma uyu munsi rero CIO nayo yemeje koko ko yakomoreye Uburusiya. Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, usibye ku maradiyo yanyu ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com cyangwa se kuri Facebook VOA Radio yacu mu ijambo rimwe, naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Uburero n'amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije riritegura kujya mu matora y'abadepite ateganijwe mu kwezi kwa cyenda gutaha Assumpta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Iri shyaka rivuga ko kuri ubu ryatangiye urugendo rwo gushaka abazarihagararira mu matora y'abadepite mu rwego rw'uturere. Aya matora akaba ateganijwe uyu mwaka mu kwezi kwa cyenda. Umunyamabanga mukuru w'iri shyaka bwa Ntezimana Jean Claude avuga ko nubwo batsinzwe mu matora ya perezida wa Repubulika batigeze bacika intege.
Kuva ishyaka ricyemerwa twatangiye kwitegura ibikorwa byose bya politiki birebana n'amatora. Niyo mpamvu twashoboye kwitabira amatora ya perezida muri uyu mwaka wa 2017. Kuri iyi nshuro rero nubwo mu matora ya perezidansi bitagenze neza, n'ubundi impamvu yo kubaho turacyayemeranya hamwe n'abarwandashyaka ko tumva ko tugomba kwitabira amatora, twabona uburyo tugaragaza ibitekerezo byacu kandi bikadufasha nanone kuba twayatsinda.
Uyu muyobozi asobanura ko batangiye igikorwa cyo gutoranya abazahagararira ishyaka mu matora y'abadepite, bakaba bamaze kujya mu turere 21 ku turere 30 tugize u Rwanda. Muri buri karere hatorwa abantu babiri bagizwe n'umugabo n'umugore, aba akaba aribo bazatorwamo abahatanira kuzinjira mu nteko ishinga amategeko. Iri shyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritangaza ko rikeneye abantu bagera kuri 80 bazarihagararira mu matora y'abadepite. Bwana Ntezimana Jean Claude, umunyamabanga mukuru w'iri shyaka, avuga ko abakandida bazahagarariza ishyaka mu matora y'abadepite bazatangazwa ubwo hazaba hatanzwe uburenganzira bwo kubatangaza ndetse no kubamamaza. Gusa uyu muyobozi asobanura ko hari ibyo bakomeje gusaba Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ko yahindura, bikaba byatuma ibyava mu matora birushaho kugirirwa icyizere.
Twari twasabye uburyo amajwi yajya atangazwa igihe batoye guhera ku rwego rw'umudugudu, ku buryo amajwi ahita atangazwa muri media bakavuga bati Green Party yabonye muri mudugudu, abandi babonye n'indorerezi zacu zikiraho cyangwa n'abanyamakuru bahari bakaba bakiraho bakabyibonera bakabihamya. Ntabwo bashoboye kubyumva, twari twabikoreye petition dusaba leta kubikora. Ni byinshi cyane bigendanye n'amatora twasabye, nko kugira abakomiseri baduhagararira muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, nabyo barabyanze, kugira ngo nibura icyizere kizamuke ku majwi yatowe n'umuturage uturuka hasi hariya kugera ku rwego rw'igihugu. Twebwe rero dukicyafi kuba batarashoboye kubyumvira ngo babikore, ntabwo twahamya ko umuntu yabyizeye ijana ku ijana. Twifuza yuko byakosorwa bakagenda bagera guhindura ku buryo buri buze gutuma amatora aba meza cyane, ariko n'igihe byaba bitahindutse ntabwo twavuga ko twahita tuba kujya mu matora, kuko natwe tuba dutakaje ya ntego yacu natangiye nkubwira ya mbere yo kubaho kw'ishyaka.
Uyu munyapolitiki ishyaka rye ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda yemeza ko ishyaka rye rizakora ibishoboka byose rikaba ryagira imyanya mu nteko ishinga amategeko kugira ngo ibitekerezo byabo bijye bibona aho binyuzwa. Bwana Ntezimana avuga ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije nta gahunda yo kwihuza n'umutwe wa politiki uwo ari wo wose riteganya.
Muri politiki ku rwego rw'isi ahantu hose hajya habaho kwihuza, ibyo bita coalition. Ariko kuri iyi saha twebwe nk'uko twabitangaje mu mwaka ushize, ntabwo turaba kumva ko dushobora kugira aho twihuza. Turacyumva ko dufite gahunda yo kubanza kwiyubaka no kugaragaza ibitekerezo byacu, kuko iyo umuntu yihuza hari ibyo yunguka ariko hari n'ibyo ahomba. Ko dushaka umwimerere wacu ko abari ugaragara, ntabwo turaba gufata icyemezo cyo kwihuza. Kugeza iyi saha nta gahunda yo kwihuza ihari.
Ubisabwa kugira ngo umuntu atorerwe kwicara mu nteko ishinga amategeko agomba kuba ari umunyarwanda wujuje imyaka 21 y'amavuko, ari inyangamugayo, atarigeze akatirwa n'inkiko igifungo kingana cyangwa kirenze amezi 6. Kugeza ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije riri mu mashyaka 11 yemewe mu Rwanda, rikaba mu mashyaka adafite abadepite barihagarariye mu nteko ishinga amategeko. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tujye mu Burundi, aho umuyobozi w'inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko Jean de Dieu Mutabazi yiyamiriza ibyegeranyo biherutse gushyikirizwa muri Loni. Evariste Ndikubanyanka araduha ibindi bisobanuro.
Ariko soma iyo tangazo y'iyo nama y'igihugu ijeje gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabi yo mu ntambara n'ibindi byaha bikorerwa kiremwa muntu, Jean de Dieu Mutabazi arongoye iyo nama yashikirije ko yakurikiraniye hafi ibyegeranyo byatanzwe mu nama nkuru ya ONU, yaba ijejwe agateka kazina muntu yaba n'ijejwe umutekano. Kizigenza uwo murwi asanga abo bagabo Zedrad Al-Hussein na Michel Kafando bararengeje urugero, afise icyo Mbaba, umunyamabanga mukuru wa ONU.
Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandukana n'imizi y'ubunyabwoko, ibyaha biturutse ku ntambara n'ibindi byaha by'agahomerabunwa bisindikaza gatya akazi na muntu, yagira yemeze cyese ko agateka akazi na muntu kubahirijwe kiretse amabi n'ubwicanyi amwe amwe yibonekeza hijya no hino kumvo zitandukanye. Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihunyabwoko iremeza kandi ko igihugu cy'u Burundi atari na gato amacuniro aho ubwicanyi bwiraye, ikabisabye inama mpuzamakungu ONU ko yorenganura u Burundi, igategeka umukomiseri mukuru Zedrad al-Hussein gusokora ayo majambo yavuze akongera agakura mu kanwa igihugu cy'u Burundi.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi isanga ibyo byegeranyo bifise intumbero niyo guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi kuko bishikirizwa na Mutabazi, naho nyene afise icyo asaba abahabwa ibyo byegeranyo.
Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko yagira imenyeshe inama mpuzamakungu ONU yuko ijejwe kwitwararika kwa gatya kazi na muntu ko kwama kifashe neza mu Burundi. Hamwe huboneka ibimenyetso kwa gatya kazi na muntu kagira gahungabane, inama nkuru y'igihugu ijejwe kurandurana n'imizi ihonyabwoko izoca ibimenyesha. Inama nkuru ijejwe gukinga ihonyabwoko iboneyeho akanya ko kugira isabe amashyirahamwe mpuzamakungu y'ibiyaga bigari CIRGL, aka karere EAC, ibihugu vya Afrika Union Africaine, ibihugu vy'i Buraya Union Europeenne n'inama mpuzamakungu ONU ko vyorungika abarorerezi kuraba ingene amatora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye azoba ariko aragenda.
N'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buza bwiyamirije ivyo vyegeranyo buvuga ko bwuzuyemwo ibinyoma. Terensiyo Ntahiraja avugira ubwo bushikiranganji anegura uwujejwe iby'agateka kazi na muntu yashikirije kuri uyu wa mbere Geneve mu Buswise ko Burundi abugereranya n'amacuniro, akamusaba nyabuna gusaba ikigongo abarundi
kugeranya u Burundi n'amacuniro. Amacuniro niho babagira inka y'ikoko n'ibindi, agashageranya u Burundi na Siria ahagana ibindi bihugu by'ibyo bya abantu n'akamaramaza. Yarakwiye gusaba ikigongo abarundi kuko ayo majambo yavuze, kuko akivuga mu nama ibindi bihugu byacu bimwiyamiriza bitari bike, harimo za Ethiopia, harimo za nabibonye byinshi nuko nashye kubidodagura byerekana yuko u Burundi bigenga kandi bwo bantu mutekano kandi yuko ivyerekeye kwa guhinya n'ibyo shingiro tuje n'ibihugu na kafanda yemeye kumutekano wa tayinamwe ayemeye ko twamwakiriye neza. No kuvuga yuko rero Zedi Ali Hussein yatanze yirorera yashitse kimaramare muri iyo nama, aricyo gituma ivyo yavuze byose atabikoreye ko tumusabye rero kwibosa bishigongwe abarundi kuri iyo n'u Burundi kuri iyo bintu yavuze. Ntabwo mera nk'umprezida wa Amerika yagereranya ibihugu bya Afrika n'amazigandoke mu nyuma yaremera sa bishigongwe n'undi nabikore.
Iruhande ya kamo gaterwa umunyamabanga mukuru wa ONU kubijanye n'ivyo vyegeranyo ku Burundi, iyo nama y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi ifise ubutumwa ku Barundi ubwabo, isaba abanyepolitike abarongoye amashirahamwe yigenga baba abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu kudasamazwa n'ibiri muri ivyo vyegeranyo. Bujumbura, Evariste Zikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze, reka Fidelite akwakire. Fidelite ishatse arakurikirana aba banyekongo barimo basubira iwabo bari barahungiye mu ntara ya Rumonge mu byumweru bibiri bishize. Rero abarenga 200 bamaze gutahuka. Fidelite,
izo mpunzi mu gutaha zumvise akamo k'umwami wabo mu karere ka Fizi ahitwa Ibugari, aho amaze iminsi ababwira ko iwabo impore yagarutse mbere amaze iminsi aza kubitorera afise n'amato abasubiza mihana yabo ku buntu. Ariko rero uyo mwami abagabishaho ikiringo gisigaye cyo kubatwara giharuye. Kisesa Mvano Katari, umwami w'Ibugari.
Twafashe n'ibugari n'abarongozi b'intara ya Rumonge kubera ko hariho abasigaje amakambi. Ubu dusigaranye ikiringo cy'iminsi ine gusa duheze kubatahukana. Abadashaka gutaha nibajye mu ikambi, abadashaka mu ikambi nabo niyandikisha ku barongozi b'intara kugira bahabe nk'abanyamahanga bakurikije amategeko.
Bamwe muri izo mpunzi bashaka gutatwa basanze bagandagaje ahitwa Ibanda ku kivuko cy'ikiyaga cya Tanganyika baje kwiyandikisha. Muri bo hari hagwiriyemwo abakenyezi n'abana bose bamwe baba 50 twabonye ari bafite igishika cyo gutaha.
Niyumva neza, muhira ni heza, ngira nsubire iwacu.
haina baandi la wakifise ama kenga
na hivyo kuya mkishu kwa mwanyika kura mgele mbili kuteka mzuri minaka
isipokuwa mzuri narudi Burundi
tukwa wali jezimwe mwizo mwunzi tukwa sanze zigi ya titahe chatu mnye vati hutie kuja makambi ya zigenewe huko wagenzewa wabikoze halawatu gieko Babi tumwe n'ubuzima bubi biyo makambi.
Ubuzima bwo mu kambi ntibworoshye kandi ndagara mbisi turonke imisi yose ibiharage. Bari tubayeho neza dufungura indagara mbisi n'ubugari bw'imyumba ariko ino umutima w'ibigori n'ibiharage tabyumenyereye.
Amakuru dukura ku mwami w'u bwari akongera kemezwa na buramatari w'intara ya Rumonge muri yo ntayi impunzi z'abanyekongo zagiye mu mihana y'abantu ziharugwa 300 bikaboneka kandi ko hari ubusumbasumbane hagati y'igitigiri cy'abahari n'icabataha kukaba nkako kukiringo cy'ababa inzu zibira bangana amajeri ya 24 niwe bonyene bari bamaze guhunguka nko bivuga igipolisi gicungera imbibi mu ntara ya Rumonge ari no habarizwa abinje n'abasohoka bacyo kivuko ca Rumonge mu kigo cy'u Burundi kuno wa kabiri naho urutonde rw'abashaka gutaha rwarenga gato 80 hari umwe mu mpunzi twaganiriye batashinye ko tubafata amajwi badashaka gutaha yamara bahagira amakenga ko buca batahukanwa ku nguvu canke bagafungwa hamwe buramuka base kuja mu makambi aho rero abatari b'intara ya Rumonge General Bigirimana arabahumuriza
kuvuga badashaka gusubira inyuma mu Burundi ntirirukanwa wahunze mugabo wahunze abimenyeshe abari mukuri babimenye bati uyu ni bunze utahunze nawe akikuba mu Burundi babimenyeshe tubimenye arondere za mpapuro zisaba yuko yoba mu Burundi azirondere mugabo ntiyagira uvuga ngo ntana kimwe nokora muri ibyo ngo ngume mu gihugu ko nyene urumva ko bigoye
hisunzwe ibiharuro biva mu gipolisi kigenzura abinjira n'abasohoka mu ntara ya Rumonge kuva intambara zihuza abagwanya b'amanyimayi n'igisirikare cya Kongo batanye mu mitwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere impunzi ziharugwa ku 77 arenga zarakiwe mu ntara ya Rumonge muri bo harimo abanyekongo baharugwa 5,500 arenga hamwe n'abarundi basanzwe baba ibugari barenga 1,000 nabo nyine bakaba baciye bahungira mu Burundi hagataho ku ruhande rumwe hariho abahunguka ku rundi naho hakabaho abagihunga aho ni mu gihe kuva ku tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri gushika ku munsi wa kabiri tariki 27 impunzi zigera kuri 32 zarakiriwe ku kivuko cya Rumonge ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika risura hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari bityo Eric Bagirubusa yasubiye ku kirwa cya Mazane kureba ukuntu abaturage barara hanze mu masambu yabo kugira ngo barinde imyaka yabo yangizwa n'imvubu ziva mu mugezi w'Akagera no mu kiyaga cya Rweru nguyu rero inkuru yatuzaniye
Ubuzima bwa hano bumeze bute ndumunyamakuru
ah mama wo kabyara sivurya uri umunyamakuru ubu waje naha mu kibaya
naje mu kibaya
turaho nyine tubinaha tuje gushaka imibereho yaha mu kibaya igasazi turahinga akabiyo ryatse tukabuta
turi mu kibaya gikikije kirwa cy'Amazane mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda ni kibaya nacyo gikikijwe n'amazi y'umugezi wa Kagera n'ikiyaga cya Rweru muri iki kibaya haragaragaramo imiryango ibayeho mu buzima budasanzwe kubera ubu gicyi kibaya cyeraho imyaka kandi musozi hibasizwa n'uruzuba kugira ngo babashe guhinga biba ngombwa ko abaturage bimuka imusozi Uyu mukecuru arasobanura
igasozi turahinga akabiyo ryatse tukavira amaho noneho biteke imana yaduciriye inzira tukabona ha mu kibaya turaza tukahakambira tugahinga tukabona tubonye imibereho duhingamo ibishyimbo byavamo tugashiramo amasaka ubu bishyimbo twarabisharuye tubibamo amasaka n'amasaka turi guhura ubu ari ku gasozi abana bakarya gasezi turahinga tukatahira inzara ikatuzengereza
baba hagati y'imyaka bubatse mu tururi bifashishije ibifunzo n'ututururi biteye kwibaza uburyo baduseseramo twarengewe n'ibihingwa nk'imigozi yeri bijumba n'imyungu urasanga haraho wagira ngo yahindutse sakaro byose bagamije imibereho kuko iyi myaka yeze basubiri wabi musozi hanyaho
ni imibereho ituzani naha suko ari ukuvuga ngo turara heza reba naya amazo tubamo tuba twataye amazo ariko bitewe n'iyi nyagwa yinda tukaza hano.
Uba mu hano wenyine se?
Ahoko ubu naha ndi ntabwo ari iwanje. Iwanje ni hahi ni hirya ariko naratekereje nk'ubu ndi umukecuru nta n'umutware ngira. Ndavuga nti no kurara mu kiraro nje nyine nje mbona bo mvugana nabo.
Uretse kubona ututururi hirya no hino muri iki kibaya gikikijukirwa cyamaza n'utabimenyera ukaba wagira ngo nibishya ababa muri ubu buzima barabwakiriye. Uyu mugabo yabwiye ijwi rya Amerika ko iyi mibereho ayimazemo imyaka ine kandi yanyuzwe n'umusaruro ahakura.
Nk'ubu umuntu agomba guhinga hegitari ntasarure toni y'ibishyimbo, ariko anahinga hegitari ntasarura toni nk'eshatu cyangwa ebyiri. N'ibigori, ibijumba byo urabireba nyine n'ibisanzwe.
Kuba iki kibaya cyera imyaka itandukanye mu bihe byose si impamvu yatuma aba baturage baza kugituramo ngo bamere nk'abafite ingo ebyiri kuri buri umwe. Bavuga ko babiterwa n'imvubu zibonera imyaka kandi bafite uburyo bazirwanya nijoro.
Ubundi umuntu akoranye ubuhanga buhanitse Imana yamuremanye. Imvubu itinya umuntu igatinya n'urumuri, zije zikagera nk'hariya ku rukonde ugacana isitimu tukatabazira ijerekani duhondagura, imvubu ihita ihunga.
Byabaye ngombwa ko uyu mugabo we na mugenzi we bakomoka mu murenge wa Rweru bimukana n'amatungo.
Inkoko rwose hano zirororoka, buriya hari n'izindi hariya mu nzu ziri kurarira nta kibazo.
Kubona abaturage bibereye muri ubu buzima utarabubayemo biragoye kubyumva. Wakwibaza uburyo bategura amafunguro ya nijoro mu gihe cy'imvura.
None se ubu nijoro mucana mute?
Ducana.
Imvura iguye
turabura kubera ko tuba twabuze aho ducana imvura yaguye.
Mu gihe cy'impeshyi nabwo bafite uburyo bigenera bwo kubaho.
Natwe duteganya guteka kare kugira ngo nijoro ntitwirirwe duteka kuko haba hari umubu cyane, tukigira mu nzitiramibu ubundi nka tukazicanira zikabaho gutya.
Iki ni ikibaya abaturage baturuka impande zitandukanye bavuga ko bagenda bakagifata bakagitunganya bakagihinga nk'intizanyo. Baravuga ko mu myaka ishize ubutegetsi bwigeze kukibakoma ingaruka ntizatinda kwigaragaza.
Iyo ubuyobozi bw'akarere butamanuka ngo buze buduhe avantage yo gukora ahantu, benshi tuba twarashiriye hanze y'igihugu kuko umurenge wa Rweru ugira inzara cyane kubera amapfa. Ubwo rero tuba twaragiye bamwe ndetse bari baragiye mu Mutara kandi bimukiye Bugande gutyo.
Hari n'igihe bari bahagaritse ikibaya ariko leta ibonye ko abantu tugiye gupfa barongera barakirekora.
Kuba kiri muri iki kibaya ni amashimwe ku butegetsi.
Ndashimira nk'ubuyobozi bw'igihugu bugizwe na perezida w'igihugu Paul Kagame wemeye kuvuga ati murwanye inzara mu gihugu kuko harimo amapfa.
Mu mwaka ushize wa 2015 ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwari bwatangarije ijwi rya Amerika ko hariho gahunda yo kuzitira umugezi wa Kagera kugira ngo izi mvubu zitazakomeza kubona imyaka y'abaturage. Gusa kuri ubu mu kiganiro twagiranye na Bwana Emmanuel Nsanzumuhire uyobora akarere ka Bugesera kuri iki kibazo cy'abatuye muri ibi bisambu, yatangarije ijwi rya Amerika ko abaturage bo mu birwa bya Mazari na Sharita nibamara kubimurira mu midugudu bose nta n'umwe uzongera gusubira guhinga muri iki kibaya bo bavuga ko ariho bakesha amaramuko. Ubutegetsi buranga ko hazagira ugirira ikibazo mu mazi no muri ibi bisambu bararamo. None igihe ingingo yashyirwa mu bikorwa uko bivugwa n'ubutegetsi aho bireba bo babyakira bate?
Tabarwanya leta kuko iki kibaya ni cya leta. Ariko bagize ngo bahatwambure nani kwa gupfa kwacu.
Ryaba rizanduru n'ubundi. Kubera nk'ubu menyereye guhinga akabande. Nkagaburira abana nkasagurira n'amasoko.
Aha bagira ubusanzwe ijwi rya Amerika ku kirwa cy'amazi mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Eric urakoze utugejeje ku musozo w'aya makuru. None nshuti zacu muri makeya yo hirya no hino twabagejejeho nuko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Bwalanda na Mutanda hamaze gupfa abantu 23 kuva ku cyumweru gishize mu mirwano ishyamiranije abakongomani b'abahutu bari mu mutwe Mai Mai Nyatura, Abanande n'Abahunde, aya moko ahorapfa amasambu. Muri Afghanistani, President Ashraf Ghani arasaba imishyikirano itaziguye n'abatalibani, akavuga ko yiteguye kubemera nk'ishyaka rya politiki ariko nabo akabasaba kwemera itegeko nshinga ryo mu 2004 cyane cyane ingingo zaryo zimakaza uburenganzira bw'abari n'abategarugori. Abatalibani bo barabyamagana ahubwo bashaka kwivuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Ndabashimiye cyane rero, nshimiye Fatuma Kalala Arimasi na Larry dufatanije ku buhanga bw'ibyuma. Murakarama, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika.